kwira jo inzamba
kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Murakoze rero kuba muri benshi mikomora kuri radio izamba gateka kawe kaze mu kirugano cy'inkino mushizwe na Desire Atungimana kuri micro winga bw'ivyo mu Harjo Spe ndu Imana utuma nawe amaje abashigira n'amasanamu kuri Facebook ni Alexandrine Keza. Muri kino kiganiro rero turaza kubabwira ibijanye no mu gusarukira igihugu intamba mu rugamba uri mu gihugu cha Tanzania mu rukino rwa kivandimwe aho bazokina ku munsi w'Imana tukaza kubabwira abakinyi bagiye muri uwo mugwi n'ingene byifashe kugeza uno munsi. Turaza kandi gukubitira hakurya y'amazi tubabwira yuko n'ibindi bihugu vya Afrika bitari bike biri mu nkino za kivandimwe navyo nyene kugira byikomeze kuko mu kwezi kwa 11 himirije inkino za Afrika z'ukurondera imigizo kini gikombe cha Afrika cy'umwaka 2022. Tukaza kandi kubabwira yuko Iburaya bari ko rakina cyita Ligue des Nations ni nkino zitegura nkino zifasha imigwi y'Iburaya kwitegura neza cyane kugira abazokina inkino zindi za bigi gikombe cy'isi yose cyangwa igikombe cha Buraya bameze neza. Tukaza kubabwira ko no muri NBA hagati ya Miami Heat na Los Angeles Lakers kugeza ubunya bitaradadanuka ariko urukino guno munsi isa imwe y'ijoro rushobora kudadanura ibintu Lakers rutsinze igikombe cy'igitwahe. Mukanye sase twinjira mu kiganiro y'izina. Duhere ku mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba muri kino gihe bamwe gihugu cha Tanzania. Mu gihugu cha Tanzania rero i Dar es Salaam ku kibuga cha Chitre Mkapa ni huru kino ruzobera ku munsi w'Imana tukabwira yuko hagiye abakinyi 20 ariko wa 20 atashobye gushikari Fiston Abdulazak akina mu gihugu cha Misiri mu gwa NPPA. Uwo mugwi rero ukaba utashobye kumurekura kwa rufite inkino zibiri kandi zikomeye ukaba rero atashobye guhamvya abagenzi we ubunya Jimmy Ndayize yamenyereza umugwi akaba ariko n'abakinyi 19 gusa. Reka tubwire abakinyi bagiye muri ico gihugu cha Tanzania ku kinogorokino rwa kivandimwe hari Jonathan Nahimana n'umunyegora kina muri Tanzania, Rukundo Nezime n'umunyegora kina muri Message Ngozi, Sabiyumva Frederica kina muri Africa Yepfo mu gwa Chipa United, hakaba Ndize Eric kina muri Musonga TFC na Hakizimana Isa kina muri Flambeau du Centre, Nzeyimana Philippe kina muri Denmark. Uwo musore n'ubwa mbere ahamagawe mu gwiserukira gihugu w'u Burundi afise umuvyeyi sewe sewe w'u Burundi na nyina wewe w'umuzungu kazi. Uwo mukinyi rero kuba ari ubwa mbere ahamagawe mu gwiserukira gihugu kandi akaba ari umukinyi akina mu cyiciro cya kabiri ya mu gihugu cya Denmark afise byinshi byo gufasha kuri nimero zibiri hari amazi minsi hatagira uwo uhakina yarakukurutsa ariwe Karim Nizigiyimana. Abandi bakinyi bahamagawe hariho nimubona Emery benshi baramuzi n'umukinyi wa kera iba mwitazira Kadogo akina muri Musonga TFC, Ndikumana Asman akina muri Aigle Noir, Ngabonziza Blanchard akina muri Aigle Noir, Mugisha Josue Alberto akina muri Musongati, Urasenga Cedric Dani Kagabo akina muri Message Ngozi, Ndayishimiye Yusuf akina muri Turikiya na wenyene kuvagiye muri Turikiya n'ubwa mbere yagarutse mu gaserukira gihugu. Nzigama Sabo Steve yaramaze igihe kirekire cyane adakina kuva mu mwaka 2014 ku bihano yari yarose cyo kimwe na mukuru we Saido Ntibazonkiza na wenyene akaba yarahasubiye kugaruka mu gaserukira gihugu. Akaza kandi umukinyi Bimenyimana Bonfils Caleb akina muri gihugu cha Lettonia, akaba Saidi Berahina akina mu mugwi wa akina mu gihugu cha Belgique muri Charleroi, akaza Fiston Abdulazik hano wabwiye ko atazo kwitaba urukino, akaca kurikira Cedric Amis akina muri Arabia Saoudite, Amis Mohamed akina muri Holland cyo kimwe na Bigirimana Blaise ahamaga ubwa mbere mu guserukira igihugu umusore nawe akabakina mu gihugu cha Tanzania abarero bakinye 19 ne bari kubona Jimmy Ndizeye hari mu gihugu cha Tanzania bitegura abakinye bose rero uno musi wa gatano kabare bamaze gushika kugira bitegure Tanzania nayo yahamagaye abakinye bose atanu mwavuyemo kugira bitegurire inkino za Afrika bo bitegura n'igikombe cy'isi yose bari mu nkino zo gukurakura namwe ugorukino rero abatanzania bakagwiteze cyane gose ugiye kumva muri kiro muri ino minsi muri gihugu cha Tanzania ama televiziyo yaho nta kindi avuga. Kuna rero mu guserukira igihugu intamba mu rugamba ukina inkino za kivandimwe n'ibintu byiza cyane kuko ntibishikira ibihugu byose kuko hari ibihugu usanga kenshi byabuze uburyo kujya gukina izo nkino ariko mu guserukira igihugu intamba mu rugamba bakaba bafise iyo ngeso nziza yuko amari ko bakina inkino za kivandimwe bikaba bimere byanafashije cyane kubona mu guserukira igihugu uheruka mu gikombe cya Afrika cy'umwa gihe giheruka kuba tukizera yuko naho bamaze gukina inkino zibiri zose bazitsindwa yuko uwo mugwi murantunga ushobora kwivyukiranya ugashobora gushikira ugashobora gusubira muri cyo gikombe reka tubabwire ko n'iyindi migwi rero ya Afrika iri mu nkino za kivandimwe aho twabwira ko nk'umugwi wa Cape Verde watsinze Andor ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi nawo wa ibitsindo bibiri kuri kimwe murantunga hanyuma umugwi wa Malawi ukaba watsinzwe na Zambia Zambia yatsinze Malawi ibitsindo kimwe ku busa umugwi wa Mozambique nawo watsinze Guinea Bissau igitsindo kimwe ku busa nyene hanyuma umugwi wa Afrika y'Epfo ukaba wanganije na Namibia kimwe ku kindi ububirigi bwakinye na Cote d'Ivoire baranganya igitsindo kimwe kuri kindi urukino rwabereye mu gihugu cy'ububirigi mu gisagara cya Bruxelles igitsindo cy'ububirigi cyatsinzwe na Michy Batshuayi hanyuma igitsindo cya Cote d'Ivoire nacyo kizakuboneka mu minota 46 kigiye kubandanya gitsinzwe na Franck Kessié kuri penalty hanyuma Libya na Togo nazo zirafise urukino bazobera muri Tunisia ruza kuba uno munsi cyo kimwe n'umugwi rero wa Tunisia mbere udashika imyaka 20 uza guhura n'umugwi wa Como tubandanije ku nkino zindi rero kugiranga minsi c'itariki 9 no munsi nkino zitekanijwe ku migwi ya Afrika nuko hari urukino rwiza cyane ruza kubera Iraba aho Maroc iza kwakira Senegal Burkina Faso igatana mu mitwe na Republika ya Demokarasi ya Congo bakinira muri Maroc Congo Brazzaville iza kwakira umugwi wa Gambia bakaza gukinira hariya mu gihugu cha Portugal mu gisagara cha Faro ama Tunisia na Sudan bakinira Irades Nigeria na Algeria baza guhurira mu gisagara mu gihugu cha Autriche Japan iza kwakira igihugu cha Cameroon bahuriye muri Utrecht mu gihugu cha Pays-Bas Ghana ikine na Mali bahuriye muri Turkiya Mauritania ikine na Sierra Leone baza guhurira mu gisagara Nouakchott hanyuma umugwi wa Kenya nawo uza kwakira Zambia bahuriye mu gisagara cha Nairobi izo nizo nkino zitekanijwe kuri uno munsi wa gatanu ariko zizobandanya no ku munsi wejo itariki 10 aho Guinea izo kwakira Cape Verde bakinire muri Portugal hanyuma Nigeria nayo ikine na Chad bakinire i Niamey hari abantu bivuga ati Ben ni kubera ko ibyo bihugu bya Afrika biko birakinira Bruxelles bagakinira muri Portugal bagakinira muri Turkiya ni kubera iki kenshi burya hari ibihugu bya Afrika bimaze kugera ku rundi rwego aho usanga abakinnyi bose babo bava mu bihugu bya Buraya ugasanga nta mukinnyi n'umwe mu gihugu hagati bahamagara ugasanga abakinnyi bose 23 mumenyereza akeneye bose bakina iburayi biraheza bikorohera rero ibihugu byabo kubijanye n'amatike kuko baheza bagahurira aho iburayi nyene n'abamenyereza babo usanga baba nyene iburayi urumva biraheza bikoroha cyane bose haba gufasha abo bakinnyi kugira ngo bagire ingendo ndende haba gufasha abo bakinnyi gukinira ku bibuga byiza haba no gufasha abo bakinnyi mu bintu byinshi cyane rwose bitandukanye n'igihugu mbere kikamukira kuko baheza bagakoresha amafaranga make ya cyane kuko itike yo kuva i Bruxelles ugenda i Kinshasa sico kimwe no kuva mu Faransa i Paris nk'umukinnyi akina Paris bagenda guhurira i Bruxelles murumva ko bitandukanye cyane ibyo rero nico gituma kenshi sanga izo nkino zibera mu bihugu bya Buraya ku munsi w'Imana izo nkino za Afrika ku migwi y'inserukira bihugu inkino za kivandimwe zobandanya libizo kwakira komo bakinye muri bakinye Tunis muri Libya ntankino zihabera kuri abamazi ko hari intambara inkino zabo zikunze kwera muri Tunisia niho bazokinira urukino wa kivandimwe na komo Guinea Bissau izo kwakira umugwi wa Angola bakinire Lisbonne muri Portugal hanyuma umugwi wa Gabon wakire umugwi wa Benin bazokinira Lisbonne nyene muri Portugal Malawi zokina na Zimbabwe bakinire Malawi hanyuma Tanzania yakira Burundi bakinire Dar es Salaam kibuga cyitiriwe Mukapa hanyuma Afrika y'Epfo nayo ikina na Zambia bahurire Luxembourg murumva rero izo nkino uko zifashe arababwiza ati mbega umunsi nk'abarundi umugwi wose rukira gihugu wose bavuga ati urukino wa kivandimwe rubera nko mu gihugu cyari nko mu Faransa bamwe bari bazati mbega abakinyi basanga bakinye Burundi byo koroha benshi bavuga bati hari abatoha bagaruka bo hava bacarondera imigwi hariya kuba byakunze gushika cyane aho imigwi ya Afrika yo muri bihugu by'iwacu bikenye igiye gukina Buraya abakinyi batagaruka ariko nkuko nababwiye iyo migwi myinshi nababwiye bakinira Buraya inkino za kivandimwe usanga zibera Buraya abakinyi bose usanga baba Buraya urumva rero ko bavyoroshe bobo baramaze gushika itwa mbere teke 12 Togo izokina na Sudani yepfo murahunga izokina na Sudani hariya i Khartoum bakine muri Tunisia Ghana yakire Qatar bakinire Antalya muri Turkiya umugwi wa Burkina Faso zokwakira Madagascar bakinire ija Jedida muri Maroc hanyuma kuwa kabiri izo nkino niho zizobandanya mbere zice zisozegwa kugira bakinye basubira mu migwi yabo Algeria zokwakira Mexique bakinire Lahe muri Pays-Bas Guinea yakire Gambia bakinire Faro muri Portugal Senegal yakire Mauritania bakinire Thies Tunisia izokwakira Nigeria bakinire muri Autriche Maroc yakire Republika ya Demokrasia ya Kongo bakinire Laba Ubuyapani bakire Cote d'Ivoire bakinire Trace muri Pays-Bas Angola ikinire Mozambique bakinire Portugal Chad ikinire Niger bakinire Niamey hanyuma hanyuma umugwi wa Mali ukire na Iran bakinire muri Turkiye nuko rero murumva ko imigwi yose muri Afrika myinshi iri mu gikombe iri mu nkino zo ko zo kwimenyereza muri kano karere kacu ka Sekafa nababwira ko Burundi mwabwumvise burundi bafite urukino zo kina Tanzania afite urukino zo kina umugwi wa Kenya afite urukino zo kina ariko za Ethiopia za Eritrea u Rwanda muri kino gihe nta rukino rwa kivandimwe bashoboye gukina nibyo duje kubabwira mukanya rero tubandanya tubabwira Iburaya naho nyina ariko abinkino mwemizo za kivandimwe n'inkino bita Ligue des Nations kero tuve muri Afrika dukubitire Iburayi naho tubabwire ko inkino za Ligue des Nations rero za nkino zitegura imigwi ya Buraya kugira abashure kwikomeza bagiye mu gikombe cy'isi bereke ibindi bihugu bereke andi makontina yuko bameze neza cyane izo nkino rero cyo gituma zashinzwe na UEFA izo nkino nta kindi zisigura kuko hari igikombe cya Buraya ariko izo n'izindi nkino bazanye kugira ntibame misose mu nkino za kivandimwe ariko bakina inkino zitwa ko ari inkino z'igikombe bakinire bashiremwo ingufu zihagije ku munsi w'ejo isaha 9 ari inkino zibiri aho Luxembourg zo kwakira Chypre umugwi wa Montenegro nabwo kina na Azerbaijan muzi ko muri kino gihembe nari gihugu kiri mu ntambara bariko baragwana n'igihugu cha Armenia twizere yuko abanyagihugu baho canke abakinyi baho atankurikiza ibyo bagira ko kuko intambara zamazasubije inyuma inkino haba mu nkino zose ko zishoboka n'umupira w'amaguru udasigaye inyuma Liechtenstein rero nayo ku munsi wa 12 zokina na Gibraltar umugwi wa Ilfere wa Kile Letoni Espagne ikine na Suisse azobari ku munsi wa 45 ukino gwiza cyane tubabwire ko urukino wa kivandimwe rwa Espagne na Portugal Sergio Ramos asura guhura na Cristiano Ronaldo mugabo badasangiye umugwi kubera muri atiko bakiranye imyaka myinshi muri Real Madrid ubwo rukino rwagiye kurangira ubusa ku bundi batandukana atawushavuye ariko ugiye kuraba Portugal yasumbije Espagne kuvugyo yahuje ibitsindo biboneka amapoto abiri yose ibitsindo bigaruka mu mpera ya rukino warabonye ko Cristiano Ronaldo na ba Sergio Ramos bakira bagenzi koko kandi nivyo bakinanye imyaka myinshi batwara n'ibikombe byinshi bari kumwe mu gwi wa Real Madrid Andorra na hizo kina na Marte hazo wisazi minuta mnongone ni tanu kulio saha njene ikire nizo kwa kila Ubudagi Irlande ikina na Pays de Galles Kazakhstan ikina na Albania kumusi wima ni sayi chenda Kroasi ya kile Swede isa chumina ziviri kumusi wima na kanda alizindi njino aholi tuwa nizo kina na Birorisi Ubwongereza vuka kina na Belgique Ubwongereza na Ubigirero nirukino rukomeye cyane kubakunze umupira w'amagondo abarandikiye kuri ago rukino za 12 hazo hakirikare abataha hakirikare nabo nyene murumva yuko ugo rukino bashobora kururaba Estonia zo kwakira Macedonia du Nord hanyuma Armenia kirena Georgia Bosnia Herzegovina kirena Pays-Bas kumunsi w'Imana kandi arundi izindi nkino aho Finland izo kirena Bulgaria saa 12 Norvegia kire numani saa 12 Irlande du Nord kine na Autriche saa 2:45 Polonye kine na n'Ubutaliyano urundi rukino rwiza cyane saa 2:45 Kosovo yakire Slovenie Ubugiriki bwakire Moldavie Ecosse kine na Slovakie Ubufaransa bukine na Portugal urundi rukino rwiza cyane gose ruzoba ku munsi w'Imana saa 2:45 akenshi nkino z'Ubufaransa zica kuri TF1 ubwo rukino ruzoba rukino rwiza cyane aho Ubufaransa buzaba butana mu mitwe n'imugwi wa Portugal n'imigwi myiza cyane mwibuke ko mu gikombe cya buraya cy'umwaka 2016 iyo migwi uko ari ibiri ariyo yakiri mu rukino rwa nyuma hanyuma Portugal itahukana igikombe Abafaransa rero ku kibuga cyabo cya Saint-Denis bariteze kwereka Portugal ko icyo gihe igikombe cyabaciye mu myanya y'intoke Island zo kirena Denmark Israel yakire Republic Czech Serbia yakire Hungary Uburusiya bukine na Turkiya ukoroni ko bizogenda gushika ku munsi w'Imana ibindi zobibwira ku wa mbere mu kindi kiganiro rero karimbo ka Kenja Fakuri tugakira gato bandanye namakuru yacu y'inkino tubabwira ko muri NBA mu rukino rwa nyuma mu nkino za nyuma za finale izo bita final playoff hariko haraba inkino ziryoshye cyane zibereye igisho aho umugwi wa Los Angeles Lakers wa LeBron James uri kwatana mu mitwe n'umugwi wa Miami Heat wa Jimmy Butler tukabwira rero yuko izo nkino ari inkino zigeze kure cyane kuko bageze ku rukino rwa gatanu urukino rwa gatanu ruza kuba rero uno munsi nijoro isaha indwi z'ijoro ndazi yuko abakunzi ba basketball rukino nkubwo rutabacika kuko ubwo rukino Miami mu rugo rukino mu ntunga Los Angeles Lakers karamukiritsinze icitwara igikombe cya NBA cha playoff kuko utegeza gusonka insinzi zine none no munsi bageze kuri 3 kuri imwe ugiye kuraba rero ico bita statistique ugiye kuraba bizagiye biraba muri kahise birerekana yuko umugwi wa Los Angeles Lakers ufise amahigwe menshi cyane yo gutwaje igikombe kuko mu nkino za nyuma arizo finale 73 zimaze kuba muri ico gikombe umuntu amaze gutwara igikombe amaze gutsindwa inkino 3 kuri imwe byashitse rimwe yonyene mwaka 2016 muri finale 73 kuvuga maze kuronka intsinzi 3 kuri imwe kenshi uba wamaze gusa nk'atwa icyo gikombe niko statistique zivuga ariko nta kidahinduka mugabo rero tugiye kuraba ingene umugwi wa LeBron James meze uno munsi turabona yuko icyo gikombe bashaka kugiterura kuko uno munsi batsinze bizaba birangiye badatsinze naho bazashagenda mu rukino rugira gatandatu murumva ko bitazaba byoroshye ariko urukino rugira gatanu barutsinze kuba yose intsinzi intsinzi zine uca bagoherereza gikombe murumva kuno musi rero ari kigo gikomeye cyane ku mugwi wa Los Angeles Lakers ariko Miami Heat na ikavuduti twege dushobora kubisha ibintu uno munsi ugasanga turetse abakinye ba Lakers yuko tutaje muri finale kugihamana bakavuga bati turashobora kwerekana urukino ugwiza cyane bigatuma tubandanya kandi iyo tubandanije n'abarorezi birabaryohera kuko inkino yo ziheze hakiri kare nk'iyo batinze zine bikurikiranya bakabereza igikombe ari abo bahombera benshi baba barorezi cyanke baba barorezi cyanke abadandaza nabo nyene barahomba kuko iyo nkino zibaye nyinshi murumva ko babandanya barorera amateleviziyo akabandanya akora akazi ikayo uno musi rero isaha imwe y'ijoro ubwo rukino benshi bafata nk'urwanyuma niho ruza kuba kuko Los Angeles Lakers ifite intsinzi itatu Miami Heat ikagira urutsindo intsinzi imwe rudende reka rero bakunzi bakino kigano cy'inkino ndabashimire cyane kuba mwabaye benshi kudukurikira ishimire na Jospe Nduwimana cyo kimwe na Alexandre Nekeza Desiré Tugimana mwari kumwe ndabashimiye cyane ndabipuriza kugira weekend nziza mugumane radio nza
Yingino kwiradio inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desiré Atungimana.